Mwenye mwumva ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017. Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kazi mwese mu biganiro byacu.
Agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ingorane kimwe bwicanye turahunga duhungira ngaha muri Congo. None ntitwumva ingene abasirikare ba Congo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarokotse ubwicanyi bwakorewe impunzi z'Abarundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye isoko ryo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ryahiye riratokomba, hamwe n'iyindi yerekeye abasuma bishwe muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza tuzibashikiriza mu kanya kari imbere. Tuzabashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Tangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriana. Hirya no hino ku isi, umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga kuri uyu w'Imana yashikirije ko urunani arongoye rutazotunga ruzotunganya imyiyerekano ku rwego rw'igihugu igamije gusaba impinduka muri komisiyo ijejwe amatora imbere y'itunganywa gusha ry'ayandi matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kuza. Odinga igushika n'ubu aracahagaze aho yari ubwa mbere ko bamwe mu bagize komisiyo y'amatora babwirizwa guhindurwa, kandi ko adahirahira yitaba ayandi matora atunganijwe n'umurwi werekanye kuhengamiye ku ruhande rwa Perezida Uhuru Kenyatta mu matora yabaye mu kwezi kwa munani guheze. Kimwe mu byo yifuza byo hinduka ni ukubogoza bamwe mu bagize iyo komisiyo yagiriza ko bagize uruhara mu busuma bw'amajwi. Komisiyo rero y'amatora yashinze kwisubirwamo ryayo matora riba ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icumi kuza. Ibyo bivurwa mu gihe Perezida Uhuru Kenyatta we avuga ko komisiyo y'amatora idakwiye guhindurwa kandi akagabisha n'ubutungane bw'ico gihugu kutabyivangamo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab utangaza ko ari wo wishe umwe mu bategetsi bakomeye b'ibiro by'iperereza muri Somalia hamwe n'abasirikare babiri bari bamucungereye ubuzima mu mutego wateze mu manuko bwa Mogadishu. Abategetsi muri Somalia bavuga ko Muhammad Mualim Hassan Olei yishwe ku murango ku munsi w'Imana arashwe n'amasasu yaje aturuka mu yindi modoka yari ihagaze hafi yaho bariko baraca. Hambavu y'ico gitero abandi basirikare bane ba leta ya Somalia barishwe mu gatondo ka kare ko kuri uyu w'Imana nyene n'abarwanyi ba Al-Shabaab mu ntara ya Hiran iri mu buraruko bwa Mogadishu. Kibaye igitero kigira kane Al-Shabaab igavye ku basirikare ba leta muri uku kwezi kw'icenda inyuma y'ibitero bagavye mu bisagara vya Bulogudug, Beled Hawo hamwe na El Wake bigenzurwa na leta bica abasirikare batari bake ndetse baranasahura n'ibirwanisho. Abanyamerika bane b'igitsina gore barasutswe ko ubumara bwa aside kuri uyu w'Imana ku gituro cha Galia Moshe mu gisagara cha Marseille mu gihugu cy'u Bufaransa. Igipolisi cyo muri ico gisagara kivuga ko atari gitero cy'iterabwoba. Umugore w'imyaka 40 numwe akekwa gukora iryo bara yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Babiri muri abo banyamerika nibo bivugwa ko bahiye cyane mu maso. Bose uko ari bane bari bafise imyaka iri yababa muri 20 baciye batwarwa mu bitaro kuvurwa. Igipolisi cya Marseille nta myidondoro yabo baturiwe catanze kiretse kuvuga ko bari mu Bufaransa nka ba mukerarugendo. Ikinyamakuru cy'Abafaransa La Province cyandikira muri ako karere kivuga ko abapolisi bavuze ko uwakoze iryo bara yari afise uburwayi bwo mu mutwe, kandi ko inyuma yo kubaswa ko iyo aside atigeze agerageza guhunga. Igisata cishyamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR gishikiriza ko intererano leta z'umwe za Amerika igiha ari kirumara. Ivyo byashikirijwe n'umukuru wa HCR Filippo Grandi mu mubonano yagiranye na sekretari wa leta ya Amerika Rex Tillerson ejo ku munsi w'Imana ku cicaro cya ONU i New York. Abategetsi babonanye imbere y'inama rusangi ya buri mwaka igira 72 y'abakuru b'ibihugu itegekanijwe gutangura kuri uyu wa mbere. Inama Amerika itegekanye gusaba igabanywa ry'amafaranga ONU ikoresha mu ntumbero yo kugabanya nayo intererano yiha. Uwo mutegetsi wa HCR avuga ko haruhande y'intererano y'amafaranga isanzwe ifashisha ONU, Amerika ikora ibikorwa byo kwitanga bitari bike ku isi muri ico gisata. Mwamenya ko leta z'umwe za Amerika mu mwaka urangiye caje imbere y'ibindi bihugu ku isi mu gutanga umuriyaridi umwe n'ibice bitanu by'amadolari y'abanyamerika ku miliyaridi zine HCR ikoresha yakoresheje uyo mwaka. Aha muri Amerika naho buramatari wa leta ya Missouri muri iki gihugu cya Amerika Eric Griffins kuri uyu w'Imana yaragabishije ko ubutegetsi bwo muri leta buzofatira ingingo zikomeye abigenjeje nabi mu migumuko yiyamiriza irekurwa ry'umupolisi yishe umugabo w'umwirabure mu mwaka w'2015 mu gisagara cya St. Louis. Ibyo bitangaje inyuma y'akagwi gato kabigaragambya ku munsi wa gatandatu gatanguriye kumena ibiyo by'amaduka, amazu y'uburiro n'izindi nyubakwa kandi bagatera abajejwe umutekano.
Urakoze Louise ku makuru udushikirije. Unaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu w'Imana tariki 17 z'ukwezi kw'icyenda mu Kamanyura mu karere ka Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo harafubwe n'iteka impunzi z'abarundi 37 bishwe n'igisirikare cya Congo FRDC kuri uyu wa gatanu. Impunzi zarokotse ubwo bwicanyi zisaba leta ya Congo kucungera umutekano wabo. Inkuru irambuye mugenzi wacu Vedaste Ngabo arayidushikiriza.
Karagahinda kenshi ku miryango y'abanyakwigendera n'inshuti n'abavandimwe bize impunzi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'i Warungu wari witabiriye umuhango wo gusezera izi mpunzi z'abarundi 37 zarashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igihe izi mpunzi zakoraga imyigaragambyo yo gushaka gufunguza bagenzi babo bane bari bafungiye kuri biro y'ushinzwe iperereza mu Kamanyuru, dore ko bari bagiye kubohoza izo mfungwa ubwo zari zigiye koherezwa mu gihugu cy'Uburundi. Abagize imiryango y'izi mpunzi ubwo bari imbere y'amasanduku bari gusezera bagenzi babo bwa nyuma bakaba bagarutse ku kababaro batewe no kubura abavandimwe babo bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ingorane kirimo ubwicanyi, turahunga duhungira ngaha muri Congo duhunga ubwicanyi, none ntitwumva ingene abasirikare ba Congo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi. Urazi ko batanga gutwara abantu bane babatoteza bakuye mu mazi umwijoro umwe saa 9 y'ijoro saa 8 baza kumena amazi bakaca babatwara. Twashika ku ntuze kubasaba tuti abantu biriko bigenda gutasubira mu gihugu turwe ngo batumare batwice bakaca batwamamo amasasu yuradava.
Turababaye cyane kubona abantu inzi ya karengane abari babahaye indaro bakuriye kuba babangura umuheto kubica ntakosha ntacahati cyakozwe na nakimwe cyotuma umuntu w'impunzi bamukwita amasoro.
Bwana Claudien mbaza umutima userukira impunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura zahunze aho zari zituye kuri ubu zikaba zicumbitse mu ibarabara riri imbere y'urupangu rwa Munisco ruri mu Kamanyura. Akaba yasabye leta ya Congo ko yarushaho kubacungira umutekano ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze kuri izi mpunzi zimaze iminsi itatu zirara hanze zidafite n'icyo ziharira mu gihe zigitegereje ko hari ahandi ishyirahamwe rishinzwe impunzi hase ryabimurira hari umutekano wizewe.
Twifuza umutekano muri kino gihe leta yo dukingira umutekano kugira ngo itakinga umutekano w'abantu
n'ibintu byabo mbere yuko biga uburyo dushira kuva ngaha hantu tubaka dushira mu kindi kibanza baduteguriye kandi leta ya Kongo kandi kadufasha kugira ngo ubuzima tuzomara ngaha ahantu bushoboke kuko turi ahantu hatubakiye ntitugira ibijyanye no n'isuku nta mazi turonka ntitugira abantu bagiye cyo bafungura muri iki gihe rero twifuza yuko leta idufasha by'umutekano ikadufasha no kugira ngo ibintu byacu byasigaye mu mazu bishobore kuza abantu bashobore kuronka icyo bafungura
umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu ari nawe waruhagarariye leta muri uyu muhango Bwana Dominico Bufonde yavuze yuko bagiye gukora iperereza kuri ubu bwicanyi kandi leta ya Kongo ifite ubutabera Bwana Dominico Bufonde akaba yasabye izi mpunzi z'Abarundi ko zarushaho gukomeza umubano mwiza n'abaturage b'abakongomani gusa uyu muyobozi ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika ku kibazo aho imiryango y'izi mpunzi ko ari ine itangaza yuko itazirengero ry'izi mpunzi akaba yatubwiye yuko nta kintu yazivugaho mbere y'inama bateganya gukora y'umutekano ariko iyi miryango ifite abantu bafunzwe ikomeza gutitiriza isaba leta ya Kongo ko yabereka ahafungiwe abantu babo
turakeneye kumenya abantu bacu bane bibwe mu ijoro ryo ku 15 ahantu bari niko bamere ubuye babaduhe bagaburire nimba aho bari hose tukeneye kubabona kuko abose z'intandaro zose z'abantu bose bapfuye kubera ko turiko tubaza iyo bagiye bagomba batubwiye ko bajyagukanye mu Burundi ku nguvu igihugu twahunze kirimo ubwicanyi n'ubu baturondera twahungiye hano abo bantu bane bacu none bari mu baturondera batubazi
kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hase rikaba ari nta bufasha ryari ryatanga bw'ibiribwa kuri izi mpunzi z'abarundi zirenga 300 badatsengabo kubwijwe rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara ya Kivu-Amajyepfo
Tuve muri Kongo tujye mu Burundi isoko rikuru rya komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi byaratewe n'umuriro uwo muriro bavuga ko waturutse ku ibuji bibagiye kuzimya muri kioske imwe muri iyo soko ibyononekaye abategetsi b'iyo komine bavuga ko bitaramenyekana agaciro abakorera muri iyo soko bavuga ko ibitahiye vyibwe n'abavuga ko baje gufasha kuzimya inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
bimwumva n'amanyundo y'abafundi bari kwaragerageza gusambura ibisigarira by'isoko rya Geta rya Rayiriye amakuru duhabwa n'aba hafi y'iryo soko rya Rayiriye amenyesha ko umuriro wadutse hagati ya saa moya na saa mbiri z'ijoro ry'uno wa gatandatu abari hafi bavuga ko uwo muriro wahereye mu kiosk imwe aho nyine iyo kiosk yatashe asigaye bagiye kuzimya ibuji ari nayo havuye idomeka ibyari muri iyo kiosk nayo ikifatisha izindi uno mukenyezi yahora akorera muri iryo soko avuga ko bashoboye kumusahurira dukeye
ndandazanye ibintu byo kujya nka byose ubufu umuceri biharage amasaka n'ibindi bintu nyine nagiye by'amavuta n'amasabuni byose cyane nagiye kumenya asanga bamaze kubomora kiyosike gusa umukuru w'umutumba n'abandi bantu bakeye barashoboye kuzahurira bikeye n'ibyo bampaye gusa amahera n'acuruje yose nayo arasanzwe ariyo n'ibyo bashoboye gutwara n'ibindi bintu bikeye
uyu nawe avuga ko mu gusahura abaje bavuga ko baje gufasha baca bikika mu kiza
baratabaje mbwa kubera urukura uvuga ngo aha ni wanje usahuye usohoye ngo hehe ntwaza bace batira bijanira mu mihani wabo bese nk'ubu ntibagusubiza niho umuntu yahombe bo bakubwira ngo nsahuza ubumuhaye ashatira yikatira niwamona niyaki so ko hari mwijo umuntu yosaba yuko bosubira bakubaka umuntu agaruna agataka subira gukora kwa kundi vyaho
uyu mugabo we avuga ko yasahuwe ibidandazwa nka byose mu gihe bari ko baragerageza kubisohora ikiyosike yuri kirasha
bwa yuko hari umuntu hageze yikeka nk'umuntu yaba yaramusahuye abamwandikisha urumva ngo baze kumusaka ibisaba ko baramubonye nyine n'umbu mubeshe atavyagutwa urumva naho ne ni hata cyane zigaramubonana nabi
Alexis Manirakiza musanira wa komine Geta aremeza ayo makuru akavuga ko ataramenya neza ivyo nonekaye uko bingana
kugera ubu nta bintu twovuga tuti bingana gutya ico turiko turakora turiko turavyegeranya kugira ngo dushobore kumenya ivyo nonekaye kuko tutegereza kumenya ubwa mbere abo vyahiye abari bo kukubera hahiye igice ntihaye isoko yose hahiye igice rero tutegereza kumenya tuti mbega ya makiosike yarabandi yabande harimo ibiki byangi bifite agaciro kangana gute ico nigiko watu taragira uwe ni tulagishika kona agitugiri na wabaha ugitomo
kujani nawa danda za wabuga kubibge nawa wabuga kubadze gufasa harikisima nilakiza girati
harihawa anu nibzo baazangwa nudutima tuwiri harumu na zangwa nagatima keza nuunda zangwa nagatima kaliko gusahura tugire yutu gie kurabo vanu harihoba mwe wa mwe mumbise wa donda guye wabuga tijewizi wa anje ninaaka ya bimbichie uunda tijewe na anje ninaaka undi tininaaka abo rero tugiye kubabaza twumve ko aribyo dusanze aribyo ni urumbaza abafite agatima keza aduhereze ibyo bintu nyene yabitse dusanze naho yase kuvyemera hanyuma mu gato kabibona aho naho urumba yuko azoba ari umugizi wa nahaye muri ico gihe cyatu muhana tumuhana nkuko amategeko abisa abivuga
aho kubijanye n'amakenga ashikizwa n'abadandaza ku kibanza bazoba barakoreramo mu kurindira ku isoko bisubira kubakwa musanire wa komine ya Geta arabahumuriza
angira ngo murabona yuko uno munsi naho nyene isoko yaremye kukubera nibyo turafite bibanza fata kibanza tuba turafatiramo uno munsi mutwababwiye ko baba baraza kuremera aho ubone isoko iri kiraremera ubuye ikibuga cy'umupira w'amaboko aho naho murabona yuko kandi si kibanza gito ariko kandi twibaza yuko ibi iye bitaza gupfa bitatwara iminsi myinshi tutaratora ikibazo kugira ngo bashobore gusubira kwanda aho nyene canke dushobore gutora ikindi kibanza dushobora kubaka neza
iryo soko ryarahe rihiye ni soko rikuru rya komine Geta ryubatswe ku metero zidashikija na uvuye ku biro bya komine ya Geta mu Geta mu ntara Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi abantu babiri babasuma barishwe muri komine Butaganzwa y'intara ya Kayanza abapolisi babiri barakomereka ivyo byabaye kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira Uwimana ku mutumba wa Gikungere mu gihe abo bishwe baturuka muri site ya Gasenyi iri muri komine ya Rango y'intara ya Kayanza mustaneri wa komine Rango asaba abanyagihugu muri iyo site n'abasigaye mu yindi mitumba kubandanya bafatana mu nda inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarubinze
amasasu yavugiye ku mutumba wa Gikungere n'ijoro ryo kuri uwo wa gatandatu rishyira kuri uyu w'Imana yarumvikanye gushika mu misozi imwe yo muri komine ya Rango abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko ayo masasu yaturutse ku gutana mu mitwe hagati y'abasuma bitwaje ibigwanisho n'abapolisi
nze batanguye saa sita na cumi n'itanu hama haraba amasasu umugwanyi umwe muri bo aratangura umusuma aramena amazu hama rero abajejwe umutekano baramurasa inkoro ziraba nyinshi saa icenda turaza ngaha dusanga umwe bamwishe bamukoyemo ubundi nawe ngo yabasize n'ubundi ngo yabasize rero hapfuye babiri umwe bamwishe sizeri yuze z'igitondo ubundi nawe yapfuye mu ijoro
asuma barize baratwiba hanyuma barabarasa batwiba cyane gusa batwiba bari barananiranye
abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko bari baseserejwe n'abarumenanzuki
bacurwe ngaha mu Gikungere iyi zone ya Ninga abasuma bari bamaze kumara nk'abayigarurira hariho n'umutama baheruka guca ukuboko hariho n'ubundi baheruka kwiba yashoye agaka hariho n'ubundi baboshe nyine nk'ukundi uko kwezi kwahera hagiye na kimwe basiba kuba baza ngaha abajejwe umutekano badufashije uno munsi barabica bakuyemo babiri
hafashe ibiganisho bibiri mugabo wundi nawe abashiyitse ntawuramenye yuko boduha inkuru y'imvaho yuko uwo wundi yofatwa
kuri telefone twarondeye musitantire wa komine ya Butaganzwa turamukena turahava tugira amahirwe yo kuronka abatware bo hasi ntawe negamiye Deogratias arongoye agacimbira Inyange avuga ko zone Ninga ibangamiwe n'ibisuma bituruka muri komine ya Rango
yo bavuga izinduru twabona hehe biruka uko nyine ko cyangwa bakagukumbisha inkoho ukasubiza inyuma komine Rango niyo yatumariye inka niyo yakiriye ibimuga abanyagihugu bo ngaha muri iyi zone
mugenzi we Salvatore Nyamubano arongoye agacimbira ikigarura atunga urutoke cyane site y'abatejejwe izabo ya Gasenyi iri muri iyo komine ya Rango
Rango niyo yari dukoze ariko Rango nayo ikavuga ngo uyu musozi wa Gikungere ngo niwo ufise inkoho ubu rero kuri iyi tariki y'uyu munsi byagaragaye yuko twishwe na Rango cyane cyane site yo mu Gasenyi niwo nyine wo muri Rango ibapa muri site
tuvuye Gikungere tubandanirije muri site ya Gasenyi ni komine ya Rango abashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika muri iyo site bavuga ko ibyo yabaye bibateza urubwa
bashaka ko uwo muntu akatugifise ukora wana wagumu kwa ajili ya kwa zanga kando ni sisi mchezaji wa neka mbisi anje kuinge neviwa ni miba kwa njia na kuwa arabonga mrasimu na kisha arakoa na umbisi tume
ichano vuga kusano kwa bisho wote wabire kaka kujenga nyanyo kubazo kura matari ngora ne nuko vuga na nuko vuga kwa mozi
oye mezako na wiruko imigenderanire n'abasigaye mu yindi mitumba yari myiza kiretse ubwo busuma bubatobe
ugi migenderanire yo nga igiye kwikonono yononwe n'aba bantu babasuma n'ahandi ho migenderanire yari myiza kuko twasabana n'abageni arabava bakaje hari arabava hari abakaza nga twahitubanye neza kiretse iyo ngeso yakaboko gusa
Mugi habanyegi kuungere wabuga kora angu ayu iwabiki visuma Harelima anasuwavisi mustani wa kumine erangati Umujanga umaga tukishu mujangu
Nukufuga yuko mkirundu wabuga umujangu unge atukishu mujangu Aliko tukwege na hotu wa sanze ya rabu mwiko mini wachu Nitukosha tukwe meza yuko abanuwa dutuara wasuma Abasuma tukwa wabonye Aho wava tukwa hachiye tuwa janye kugira wabafuani teka turagenda dutanze impanuro yuko ari kirirwa ku abantu bava kugira n'abasigaye bikubita gashi kugira tureke kuguma tuvugwa yuko turabatutunza abasumba
umufaso ni harera imana asaba barongoye mu masite no mu basigaye mu mitumba gukomeza imigenderanire myiza yari hasanzwe
twahanuye ugwaruka gwaho ariko ntizoshe bicintege abene igihugu bakomine yose kuko mu masite kwa tubanye neza n'ikimenya amenya hariho benshi bari kubarafunguka basubira mu zabo icyo cyigira dufite yuko tubanye neza no hanura rero abene igihugu dusanzwe turongoye yuko ivyo bitogaca intege tuzobandanye tubikurikiranira hafi kandi tugenda dutanga n'impanuro
mu gihe abapolisi nabo bariko bararondegwa bariko barahanahana amasasu abapolisi babiri barahakomerekeye bibabaje ubwira gatatu muri abo bariko barakurikiranwa akaba yarabacitse mustani wa komine yarangu akaba amenyesha ko abajejwe umutekano babandanya kumuronde muri komine yarangu y'intara ya Kayanza uraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
bakunze ibijwi rya Amerika guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
ubu naho n'umwanya w'amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aradushikiriza
ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cyitiriwe ikigega Gaciro Development Fund mu mpira w'amaguru ibi yabigezeho imaze gutsinda mukeba wayo uhoraho APR FC igitego kimwe ku busa icyo gitego cya Rayon Sport cyatsinzwe n'umukinnyi w'inyuma Eric Rutanga warumaze icyo kirekire akina mu ikipe ya APR FC uku gutsinda kwa Rayon Sport kwayifashije kugira amanota 6 mu mukino 3 ayo manota ariko ni nayo APR FC ndetse na AS Kigali zari zifite byabaye ngombwa kwifashisha tombola hanyuma Rayon Sport isekerwa n'amahirwe ibona igikombe n'igihembo cy'amafaranga miliyoni 3 y'amanyarwanda mbere y'umukino wa Rayon Sport na APR FC hari hakinye AS Kigali na Police FC umukino warangiye AS Kigali itsinze Police FC ibitego 2-1 umutoza wa AS Kigali Eric Nshimiyimana avuga ko iri rushanwa ryagiriye akamaro abakinnyi be nubwo abenshi muri bo ngo bari bafite imvune n'umunaniro irushanwa ry'agaciro Development Fund yari yatangiye kwa gatandatu tariki 9 muri uku kwezi kwa 9 icyo gihe ikipe ya APR FC yatsinze AS Kigali ibitego 2 ku busa Rayon Sport itsinda Police FC igitego 1 ku busa kwa gatatu icyumweru gishize ikipe ya APR FC yatsinze Police FC ibitego 3-1 AS Kigali itsinda Rayon Sport igitego 1 ku busa iyi mikino yose yaberega kuri Stade National Amahoro i Remera tukiri umupira w'amaguru ejo ku cyumweru nibwo umukinnyi Evariste Mutuyimana yashyinguwe uyu musore wari umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport yitabye Imana mu ntangiriro z'icyumweru gishize azize uburwayi butunguranye umukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Gisagara Volleyball Club yegukanye igikombe cy'irushanwa rya playoff nyuma yo gutsinda ikipe ya Kirehe Volleyball Club umukino wa kabiri. Iki gikombe kije kiyongera ku gikombe cya championnat Gisagara Volleyball Club iherutse gutwara. Amakipe ane yari yahatagiye mu irushanwa rya playoff ni Gisagara Volleyball Club, Kirehe Volleyball Club, APR Volleyball Club n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC yo mu majyepfo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Dukubitire mu Burundi naho aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka adushikiriza makuru ya sport n'imikino tumutega amatwi.
Kuri uwa gatandatu habaye isozerwa ry'ihiganwa ry'igihugu umupira w'amaguru rihuza urwaruka ruserukira intara ku rwego rw'utarenza imyaka 16 hahuje mu rukino rwa nyuma imigwi iserukira ntara ya Meriya Bujumbura na Rumonge. Ugo rukino rwabereye kuri Stade Rukundo iri ku mugwa mukuru wa komine Mwumba mu ntara Ngozi. Ugo rukino rutari rworoshe ku mpande zose kwarangiye ku ntsinzi ya Rumonge ibitsindo bibiri ku busa. Iyo ntsinzi yahaye uburenganzira umugwa wa Rumonge kuba uwa mbere muri uno mwaka wa 2017 ku rwego rw'igihugu. Kuri uwa gatandatu kandi hatanguye ihiganwa ry'igihugu ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere. Ku munsi wa gatandatu igihe c'isaha 8 kuri Stade Rukundo Ingozi, Aigle Noir w'Imakamba watanye mu mitwe na Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi. Urukino rwari rufise ishaka ku mpande zose rwahavuye rurangira ku ntsinzi ya Aigle Noir w'Imakamba ya 3 ku busa bwa Flambeau d'Orest w'Imakamba. Aho nyene kuri Stade Rukundo habaye igihe c'isaha 10 urukino rwahuje imigwi ya Message Ngozi icamamare muri ako karere na Olympic Star w'Imuyinga. Mu gice ca mbere umugwi wa Message Ngozi umenyerezwa n'icamamare yigeze kumenyereza Olympique de Marseille mu Bufaransa wahaye isomo umugwi wa Olympic Star wo mu ntara ya Muyinga wabutsinze 3 ku busa mu gice ca mbere c'urukino. Mu gice ca kabiri urukino rwari rushushe umugwi Olympic Star w'Imuyinga uzoserukira Burundi mu nkino zihuza ababaye ba kabiri iwabo mu gikombe mpuzamashirahamwe ku Bidero Confederation waje wazikenyeye. Urukino rwagiye kurangira ugomboye igitsindo kimwe bica biba 3 ya Message Ngozi kuri kimwe cya Olympic Star w'Imuyinga. Kuri Stade y'Igitega habaye urundi rukino rutari rworoshe hagati ya Musongati wo muri iyo ntara na Atletico Olympique y'i Bujumbura. Musongati w'Igitega ntiwashoboye gukora vyiza imbere ya Atletico Olympique y'i Bujumbura. Urukino rwahuje iyo migwi rwarangiye iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Kuri uyu w'Imana ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rwarabandanije Ingozi. Bujumbura City mu gisagara cya Bujumbura wanganije na Ngozi City wo mu ntara Ngozi wari kukinira imuhira ubusa ku bundi. Kuri Stade Cyizigiro mu ntara ya Rumonge habereye urukino ruhuza imigwi mikeba yo kuva kera cyane. Iyo nayo yari Vitaro na Interstar yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Vitaro igitsindo kimwe ku busa bwa Interstar ku kibuga citiriwe Umugana Ludovico kwa Gasore. Mu gisagara cya Bujumbura habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Leviere na Message de Bujumbura. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Leviere y'ibitsindo 4-2 bya Message de Bujumbura. Igihe cy'isaha 10 habaye kuri Stade de Presse rwa Gasore urundi rukino abakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cya Bujumbura bari biteze rwahuje Lider Dike Burundi uzoserukira Burundi mu higanwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye iwa mbere wayo na Delta Star umatumba mu ntara ya Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Lider Dike Burundi Sport for Africa igitsindo kimwe ku busa bwa Delta Star. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cya mbere ryatanguye kuri uyu wa gatandatu mu gihe abakinnyi barenga 30 bakinnye mu migwi itandukanye mu ihiganwa ry'umwaka uheze bagiye gukinira mu bihugu bibanye. Abenshi bagiye mu mirwi yo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho bavuga ko baronka agahembo gahagije. Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ahumuriza abakunzi b'umupira w'amaguru kwihiganwa rizosubirana akanovera rimaze gutangura ko ibyo bagiye 3 bitwaye. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Cyatumye mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha. tuboneye kandi kanye kugushimira badufashije mu bwenge bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri Nico mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana ndabifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.